kuri wa kabiri umukuru w'igihugu cyo Burundi yagahita ndayishimiye yiriwe mu ntara y'Rumonge mu manuka w'uburengero bw'Uburundi yagiye gushyikiriza buramatari mushasha aherutse kuja mu mabanga yavuze ko amusigaranye amanota 100 mugabo ko azogenda arakoroka uko abanyagihugu bazomugayira perezida ndayishimiye yafashe akanya kanini avuga ku bategetsi basamara badakora ibikorwa bajejwe abadatunganiza abanyagihugu abatahura n'abanyonora amatungo y'igihugu abaruhisha abo bajejwe kurongora abitiranya n'ababyeyi gito mu iyo ntara ya Rumonge abasantere batatu n'umuhanuzi wa buramatari barafunzwe kuva mu kwezi kwa 12 umwaka uheze bakurikiranwa ku caha co kwiba amabati n'isima vyo kubaka no gusanura amashure zari zatanzwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu uwahoze ari buramatari w'intara konsolatio niyitunga aranurwanurwa muri ubwo busuma perezida ndayishimiye n'ubwo aheruka kumugena kuja mu mabanga y'umuhanuzi muri ambasade Kinshasa muri Congo yemeje ko agiye kumugarura asengezwe mu butungane abiri ku makomine atatu ba musantere bakuwe ntararonka abasantere bashasha umukuru w'igihugu yavuze ko biterwa na bamwe mu banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi yatangaje ko agiye gukurikiranira hafi bene izo ndongozi za CNDD-FDD zigena izi ntwaro yo zamuka
yewe ndaheze kubabwira yuko bakubonye bamugenzi wewe ubu zo kugaya azoba ngahe nise yambaye nagutumye gusambura mujya mu bwigosi mbona kumugoye bwose nta gihanga ajya kiruta buramatari ngaha uzovuga ko wakuruta uzuca ubwenge n'umubwira uti ubu njyantange imihoho zo mbwira umukuru w'igihugu wewe ushubire kwa buramatari ngaha hariho abantu bigira akatamaruganda mu ntara nk'abantu bariko barama ko bamusekanire batoka umuneka kurema ndetse ntiyazi krema ni muri urani wewe uvuka mu mwonge buke krema ntuvuka mu bugarama bugarama muhuri mbwira ingene krema adakwimanga mu banyarumonge ngo aje kutufata ingingo gusaba gutakaneza abo bantu bigira umugwi mu bundi bimwe zaje batera gutakaneza ijya mu ijwi ntegereza kumba yasambuye akunaniye izumbwire zenda niyo bafite
umukuru w'igihugu bujeri w'agateka ka zina muntu yavuze ko ibyabaye mu Rumonge byerekana ko ubutungane bwigenga sikita binyenye muri abahaye ariko asoma itangazo ku munsi mpuzamakungu wahari w'agateka ka kiremwa muntu hari ku wa 10/12 umwaka uheze mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura
CNDH irashimye ingene ubutungane buriko burahana abahora bibaza ko bari hejuru y'amategeko nk'ibyabaye mu Rumonge Inyanza Lake Ibujumbura Ingozi hamwe n'ahandi CNDH irashima kandi intambwe ubwigenge bw'ubutungane bugeze ko mu gutunganiriza bene gihugu
mu ntara ya Rumonge imwe mu dutunze cyane mu Burundi niba atari iya mbere kubera iruhande y'ikiyaga Tanganyika ikongera ikimburwamo ibigazi bivamo amavuta y'amamesa ashorwa ku masoko yo mu gihugu no hanze menshi cyane umukuru w'igihugu akunda kuhatangira uburorero bwo kutihanganira abo yizeye bamukorera nabi mu kwa 6 umwaka uheze mu bukene bw'ibitoro bwari bwabaye ingora abahinzi mu Burundi perezida ndayishimiye yarakuye ku mugaragaro umuhanuzi wa buramatari yarajejwe ubutunzi nyuma yaho afatanye ibitoro zari zibwe akatari gake perezida neva aramaze kwemeza ko amafaranga atari make yibwe na bamwe mu bategetsi yagarukanywe mu higa ca leta ubushize yatanze akarorero ku muryango w'amarundi wari wibwe n'abantu batagera kuri 5 gucuzanwa kubaka ikibuga mpuzamakungu cy'umupira w'amaguru citiriwe intwari ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemanga ko kurunga abantu mu mabohero bagenzura iturire atari wo mutinamba kuko naho nyene kubwiwe baba ariko barya amahera y'igihugu ibihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu atari make barashimye ingendo ya perezida ndayishimiye mu byerekeye kwinanata mu kurwanya ibiturire no kudahana mu gihugu ibyo byatumye ibihano igihugu cyiwe cyarimwo kuva mu 2015 bihanagurwa n'umwe bwa buraya nk'akarorero ariko haba ari ibintu n'ibindi bamenyesha ko hakiri intambwe nini yo gutera ibyo biremezwa na Claude Bocu aterukira umwe bwa buraya mu Burundi naho umukunzi wa leta mu mwaka uheze yemeje ko hakiri byinshi byo gukorwa mu gisata cy'intwari bibereye kubw'imfashanyo zishyirishwa mu minwe ya leta zisubire ku munoni erojo uri kaneza ijwi rya Amerika.